Switch Amerik. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda ni FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Boss FM 88 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti zacu, mwakime na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Mwiriwe neza n'umwanya rero w'amakuru turahera nk'uko muyimenyereye kuyo hirya no hino ku isi, turakurikizaho ayo mu karere k'ibiyaga bigari. Dore ingingo z'ingenzi.
Kwasa igisubizo ko tugomba gutaha iwacu dusezera kuri HCR yatwakiriye. Igisubizo twahawe
uyu ni umugore w'impunzi y'umunyekongo uba mu nkambi ya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aravuga kuri bimwe mu bibazo bafite muri iki gihe, iminsi mike nyuma y'uko bamwe muri bo biciwe imbere y'ibiro bya HCR mu karere ka Karongi.
Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo azokurikiranwa ku vyaha vya ruswa yagirizwa.
Naho Suède ishobora kuzakira inama ya perezida Trump na Kim Jong-un wa Korea ya Ruguru. Ni mugume rero ku maradiyo yanyu mukurikire aya makuru twabateguriye. Ikaze. Nkuko rero nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, ministri w'ububanyi n'amahanga wa Korea ya Ruguru Ri Yong-ho ari mu ruzinduko i Stockholm muri Suède. Uyu munsi yakiriwe na ministri w'intebe Stefan Löfven. Ibinyamakuru bimwe na bimwe biravuga ko uru ruzinduko rufitanye isano n'inama kaminuza iteganijwe bitarenze ukwezi kwa gatanu gutaha hagati ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umuyobozi w'ikirenga wa Korea y'Uruguru Kim Jong-un. Ndetse Suède, ibyo binyamakuru bivuga ko ariyo ishobora kuzakira iyi nama i Stockholm. Suède niyo ihagarariye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Korea y'Uruguru, kubera ko nta mubano ushingiye kuri ambasade uri hagati ya Amerika na Korea y'Uruguru. Suède na Korea y'Uruguru yo bo bawufitanye kuva mu 1974.
Jacob Zuma yahoze ari perezida w'igihugu cya Afrika y'Epfo azakurikiranwa ku vyaha vya ruswa yagirizwa bijanye n'amasezerano yerekeye ibigwanisho yagizwe n'abanyamahanga. Amasezerano akaba yatewe ko igikumu mu mwaka w'1990. Ivyo vyatangajwe uno musi ku wa gatanu n'ibiro vy'umushikirizamanza mukuru w'igihugu. Umushikirizamanza mukuru w'igihugu Sean Abrams mu itangazo yashikirije uno musi wa gatanu mu gisagara ca Pretoria yamenyesheje ko Zuma azokurikiranwa ku bijanye na ruswa. Iyo ngingo ifashwe ukwezi kumwe inyuma yako Zuma atanze imihoho aremewe n'umugambwe wiwe ANC. Kubw'umushikirizamanza mukuru w'igihugu Sean Abrams, abantu bose ngo bategereza kuringanira imbere y'amategeko. Jacob Zuma avuga ko yaronse ibiturire vy'agaciro k'imiliyoni 4 n'ibihumbi amajana 200 y'amaero ku masezerano y'ibigwanisha igihugu ca Afrika y'Epfo cateye ku mukono n'amashirahamwe atari make y'abanyamahanga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 999. Ico gihe Zuma yari cegera cyo mukuru w'igihugu yarayoboye gushika muri iki gihe, yarashoboye gushika muri iki gihe kwirinda gukurikiranwa kuri iyo dosiye itoroshe.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Siriya abantu ibihumbi n'ibihumbi barimo barahunga akarere ka Guta mu burasirazuba bw'igihugu kubera intambara ikaze. Kuwa kabiri ushize umuryango utabara abari mu kaga Croissant Rouge, mugenzi wa Croix Rouge, wahasohoye abantu benshi b'inkomere. Ejo kuwa kane abantu barenga ibihumbi 12 babashije guhunga nk'uko Burusiya bubivuga. Naho UNICEF ishami rya Loni rishinzwe iby'abana yonyine ubwo irateganya guhungisha abandi bantu bagera ku 50,000 muri iyi minsi.
Naho ku bakunzi b'umupira w'amaguru, tombora ya kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye iya mbere mu karere k'Iburaya yabaye uno munsi wa gatanu. Mugwi Barcelona uzohura na AS Roma, Real Madrid izokina na Juventus, Manchester City ihure na Liverpool, mu gihe Bayern Munich izokina na Sevilla. Inkino za mbere za kimwe cya kane zizoba mu ndwi ya mbere y'ukwezi kwa kane, mu gihe inkino zigira kabiri zizoba mu ndwi igira ya kabiri y'uko kwezi nyene. Ku yindi nkuru, yerekeye Afrika, tugaruke muri Afrika. Abanyekongo barenga ibihumbi 57 bahungiye mu gihugu cha Uganda muri uyu mwaka. bahunze gutana mu mitwe gufatiye ku bwoko mu ntara Ituri iri mu buraruko bushire ubuseruko bw'igihugu. Ivyo vyatangajwe no musiko wa gatanu n'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita impunzi HCR. Umuvugizi wa HCR Baba Balok avuga ko ico gitigiri kirengeye abantu 244 bahunze mu mwaka w'2017. Impunzi z'abanyekongo kenshi zinjira muri Uganda ziciye mu kiyaga Albert, ingwano mu ntara Ituri iri hagati y'aborozi bo mu bwoko bw'abahema n'abarimyi bo mu bwoko bw'abarendu bamaze igihe batanda mu mitwe bapfa ubutaka. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yatangaje no musiko wa gatanu ko barengeye igihe cya Robert Mugabe yahoze ari perezida. Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijwi rya Amerika rero mushobora no kujya kuri Facebook VOA Radio yacu mugakurikira aya makuru n'amajwi. Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda leta yisubiyeho ifata umwanzuro wo kudahagarika ibyuma by'abayisilamu birangurura amajwi mu gihe bahamagara amasengesho. Abayisilamu babyishimiye. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Iki cyemezo kibaye nyuma y'iminsi ibiri umujyi wa Kigali usohoye itangazo ribuza abayisilamu mu mujyi wa Kigali kongera gukoresha indangururamajwi bahamagarira abayisilamu kwitabira isengesho. Ubuyobozi bw'umujyi bwavugaga ko biri mu rwego rwo guca urusaku. Ni icyemezo kitavuzweho rumwe. Abayobozi b'idini ya Isilamu mu Rwanda basobanura ko gukuraho izi ndangururamajwi bizababangamira cyane kandi ko bibangamiye n'imyemerere yabo. Abaturage bamwe batari abasilamu bati niba zifunge kuko zadusakurizaga, abandi batari amajwi ntacyo dutwaye kandi wamagara bituma tumenya amasaha. Nyuma y'iminsi ibiri gusa icyemezo gifashwe, umujyi wa Kigali wahise wisubiraho maze wemerera abayisilamu mu mujyi wa Kigali kongera gukoresha indangururamajwi nk'uko byari bisanzwe. Sheikh Mbarushimana Suleiman, umujyanama wa Mufti w'u Rwanda, ati iki cyemezo cyadushimishije cyane.
Inzego z'ubuyobozi zishinzwe zimaze gukurikirana neza icyo kibazo cy'azana zatanze ibwiriza ko azana ikomeza gukorwa nk'uko byari bisanzwe, icyo kuvuga ko yahagarikwa cyangwa agakurwaho za mikoro ku ndangururamajwi ku misigiti, ibyo biteshwa agaciro. Azana zigakomeza guterwa nk'uko bisanzwe kuko bigaragara yuko mu by'ukuri nta kibazo ziteje. Twabyakire neza, tuvuga ngo ni icyo ngicyo twifuzaga ko twagana n'inzego zishinzwe zikareba neza mu bushishozi ko guhagarika azana ari cyaba ari ikibazo ku myemerere yacu y'ibanze, ahubwo badufasha icyo kikumvikana neza ko atari ikibazo, igakomeza gukorwa nk'uko bisanzwe. Ahagaragara ko hari ijwi rya reba y'umurengera arabo ryabangamiye, iryo rikagabanywa.
Iki cyemezo kije gikurikira ikirekurwa ry'agateganyo ry'abayobozi batandatu b'amadini anyuranye akorera mu mujyi wa Kigali bari bamaze iminsi bafunzwe. Abo bayobozi bose barekuwe kuri uyu wa kane n'ubushinjacyaha bwa Nyarugenge, gusa bubategeka kujya bitaba ubushinjacyaha buri wa gatanu. Mu barekuwe bazakomeza gukurikiranwa bari hanze harimo Innocent Rugagi, umuyobozi w'itorero ryiswe ry'abacunguwe Apotre Rwanda Murasharis, uyobora itorero UCC, Pasteur Nyamurango wa Fred, uyobora itorero Serpari Ntambara Emmanuel wo mu itorero urufatiro rwa Kristo, Pastor Dura James na Shyaka Emmanuel, umunyamategeko ushembaga kuba wunganira batatu mu barekuwe, yemerera Ijwi rya Amerika ko inkuru y'irekurwa ryabo ba pasteur ariyo ko barekuwe kuri uyu wa kane. Gusavuga ko barekuwe bose hari ibyo bategetswe bagomba kujya bubahiriza, burimo kwita ubushinjacyaha buri wa gatanu kugeza igihe hazabonekera ikindi cyemezo gisimbura icyabanje. Ubushinjacyaha bwafashe uyu mwanzuro nta mpamvu bwigeze butanga zayatumye abari bakurikiranyweho ibyaha barekurwa by'agateganyo nyuma y'iminsi 10 batawe muri yombi n'urwego rwa polisi y'igihugu. Ubwo bafatwaga, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Tewosi Badege yatangarije Radio Ijwi rya Amerika ko nyuma yaho hagarikiwe insengero zitujuje ibisabwa mu mujyi wa Kigali, abo bagabo uko ari batandatu baje gutahurwa ko baremye itsinda bagatangira n'inama zitemewe bagamije gutambamira cyangwa se kunaniza iyubahirizwa ry'amategeko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugume mu Rwanda, ishami rya HCR ryibukije nanone abanyekongo bari mu nkambi y'impunzi ya Kiziba ko bari mu maboko ya Leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda nayo irabasaba kubahiriza amategeko y'igihugu barimo. Ni inkuru twateguriwe na Claude Ganza Munyamagana.
Kuri uyu wa kane, guverinoma y'u Rwanda ifatanyije n'ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR basuye impunzi z'abanyekongo ziba mu nkambi ya Kizibiri Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Nubwambere z'impunzi zisuwe kuva zarasibwa ku cyicaro cya HCR Karongi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Mu kibuga cy'umupira kiri ku nkengero z'iyi nkambi niho ubuyobozi bwari bwateganyije guhurira n'izi mpunzi, ariko ubwitabire bwazo bwari hasi. Hagaragaraga imodoka z'abapolisi bambaye bikwije mu bwirinzi nk'ubw'abambariye urugamba, bari bicaye mu mamodoka yabo hejuru, abandi nabo bafite imbunda bisanzwe nta bwirinzi bukingira umutwe, nta ngabo cyangwa indembo. Mu ijambo Minisitiri w'imicungire y'ibiza n'impunzi Madame Jeanne d'Arc de Bonheur yagejeje kuri izi mpunzi, yazisabye kwisuzuma no kwinenga ku bayobeje abandi bakabatera kurenga ku mategeko y'u Rwanda.
Bagagarano rero ngira ngo mu izina rya guverinoma y'u Rwanda bamenyeshe ko twifatanyije namwe mu kababaro turabihanganisha. Nk'uko mwabibonye, iyo ahantu hose habaye ubuyobozi bubi ibibazo biravuka. Ha guverinoma y'u Rwanda rero twababajwe no kubona imbaga ingana nk'amwe komite y'abantu bakeya ibagira inama mbi mu Kayumba. Tuzi neza yuko mwese mudafite iyo myumvire n'iyo mitekerereze. Niyo mpamvu twaje hano kugira ngo twongere tubaganirize, twongere twumve ibyifuzo byanyu. Nk'uko mubizi, imyaka mumaze mu Rwanda ni myinshi kandi nta kibazo mwari mwaragize, n'ubundi nimutuze ntacyo muzagisha.
Mu bibazo izi mpunzi zagaragaje harimo iby'abakomerekejwe n'amasasu cyangwa bavunitse batarimo guhabwa ubuvuzi uko bikwiye.
Cyatubabaje rero nuko tumaze gusaba gutaha iwacu ntabwo twabisubijwe ngo tubyemere. Twafashe gahunda yo guhaguruka, twarahagurutse n'abana bacu n'impinja, turagenda duhungira kuri HCR yatwakiriye dusaba gutaha. Ntabwo twigeze kugira ute kumva ko tugomba kubangamira u Rwanda kuko rwatwakiriye kandi ntacyo turushinja uretse iyi saha dushinja igisubizo baduhaye. Twasabye igisubizo ko tugomba gutaha iwacu dusezera kuri HCR yatwakiriye. Igisubizo twahawe kwibuka. Basaba kumenya ko iyi saha turi mu maboko ya HCR cyangwa ko turi mu maboko ya nde ya Leta. Ntabwo tuzi, nubwo dufite abafunzwe ariko n'abapenzi tubazi. Ababyeyi hari igihe bazi ngo abana babo barafunzwe barafunzwe, ariko tukiri mu maboko ya HCR twe nakora n'iki? Umwana ari muri koma n'iyi saha, arimo n'umwana w'umusore arimo, nanjye ndamufite ari mu byuma aramanitse. Umukuru wa HCR aravuze umuyobozi wacu twakira muri CHU ariko nawe amafaranga 300 ntabwo byabasha kuboneka. Umurwayi yari aho baramwomora ategereje isaha yo gupfa kuko yamutiki yabonetse. Nasaba kugira ngo niba tukiri mu maboko ya HCR cyangwa niba turi mu maboko ya Leta, mutubabarire uruhande turimo kuko mwaje kwifatanya natwe mu kibazo cyabayeho, mudusobanurire uruhande turimo. Murakoze.
Uhagarariye HCR mu Rwanda bwana Ahmed Babafol yeruriye izi mpunzi ko zitakiri mu maboko yayo, ahubwo ziri mu maboko ya Leta y'u Rwanda. Ndashaka kuvanaho urujijo ku kibazo cyo kumenya niba muri mu maboko ya Leta y'u Rwanda cyangwa ya HCR. Muri ku butaka bw'u Rwanda, ntabwo ari ku butaka bwa HCR. Ubwo mwahungaga muvi wanyu, mwaje hano mwakirwa n'u Rwanda rurabarinda CHCR. Imicungire y'iyi nkambi n'umutekano wayo byose bicungwa n'u Rwanda. Inshingano zacu nk'abafatanye bikorwa ni ugufasha guverinema. Nta butaka tugira, nta serivisi zindi dutanga, n'ukunganira Leta mu gusigasira imibereho myiza yanyu. Muri mu maboko ya Leta y'u Rwanda, ntimuri mu maboko ya HCR. Ahmed Babafol uhagarariye HCR mu Rwanda yabwiye impunzi ko kubijyanye no gusubira iwabo zibyemerewe igihe cyose zizabishakira kandi ko zidasabwa gusezera kuri HCR. Yanavuze ko HCR idashobora kubafasha kujya mu kindi gihugu, ahubwo ko babishaka bazajya i Kigali bagafata imodoka zibajyana Uganda n'ahandi bashaka, bakagenda nk'uko n'abandi batega bakajyayo. Umuyobozi wa HCR yanavuze ko ikibazo cy'abagera kuri 21 bari mu maboko y'ubutabera bagikurikiranwa kizwi kandi babakurikiranira hafi. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa nka DJ ya Amerika.
Urakoze Claude kuri iyo nkuru. mu Burundi imvura nyinshi yateye imyuzurane mu karere kose ka Afrika y'ubuseruko muri Kenya mu Rwanda mu Burundi rero abantu batandatu bapfuye abandi batandatu barakomereka mu gitondo cyo kuwa gatanu baguwe ko n'umusozi ku mutumba Gasenyi muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura abahuye n'iryo sanganya bariko bubaka inkengera z'uruzi Gasenyi mu ntumbero yo gukingira inyubakwa z'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ziriko ziriwubakwa muri ako karere muri commune Gishubi mu ntara ya Gitega imvura yaraye yononye amashuri inyubakwa za paruwase Nyabiraba n'amazu y'abantu arenga 10 umenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana ari Gishubi niyo nkuru adufiti.
Aba n'abafundi bariko baragereza kwegeranya ibisigarira vy'amabati yatabaguritse ava ku mazu aguruwe n'umuyaga vanze n'imvura. Umutumba wasinzikaye kurusha iyindi ni umutumba wa Yanza uri mu zone Nyabiraba komine ya Gishubi. Aho twashika ku mutumba wa Yanza twasanze bamwe mu barimyi bari ku mirima yabo bumiwe biweze ukuntu umwuzure warayo batwariye imirima
nayo maze yapfuye
ruguru mu misoti mu mihama yego arataruka kwera gasimba cyuma n'ukupfa
nta miko bikiriyo
yarahigitse
yararenze mikobeko yararenze
tadufasha muri byose twarimamwe imboga twarimamwe ibijumbu amasho biharagi ibikori agatugo cyari tuvuzemo intore
y'ibirayi
n'ibirayi byose agaburira bose
aba ikibazo cyane gose kuko urabona mu mwonga niho hafasha gose ibintu byo kumuhira none urumva nko bimboga zishatsiduga gose imbere uretse no kuduga no kubura zirashatsibura
uyu mutama yarajumarariwe ku murima we yahora arima umuceri
n'umwaka sindi yagaceri n'umwaka ndahuhera n'inzara abagabo agaceri n'agashora imana byagenze neza ijuru rikagenda neza none raba amazi yarenze imvura yarenze yatabagaca imirima naje nashikirwa n'isoko igashikirwa ngashora ngaha n'umwaka ntabuca umuntu arahaku
ubu nawe yari yaje kuraba uko ibitoki ivyo vyaraye bibaye
ibitoki aba haruguru vyarabamaguritse vyaraye imirima ibibura biharagi ni vyinshi vyononekaye naho wakingira inkukura yarenge imvura yabaye nyinshi cyane twarima mu imboga tukashora cyane tukafungura imboga n'ibiharagi urabona bijye mu mwonga ndo byatangura tukaca tutera ibyo mu mutumba mu nyuma ingora nini cyane kubera cyatu tubona imboga nk'ubu ibigori byari zeze tukaca tukoresha imboga mukubi irengarenga murabona hajya hose zarirengarenga no zarapfu
Bugenya nahayo yari yaje kuraba ko hari ico yogenya ku murima wewe w'uburo naho butari bwere
ntibwari bwere aha ibiharage narateye ahiherukira twara none n'uburabo uburo bwanje yatwaye inzu hiyo twaraye mu gahinga imisozi yarayihatswe kutugwako kandi imirima yose yegamiye umusozi ntacyo tuzoza kuraha inzayiza kutwica none umaze kubona icyo twahora twifasha ahantu hose twasize umurima n'amabarabara gusa amazu yarayagurutse benshi bari mu gahinga jewe agakoni kanguye ko habaye imana abana bari kugwayo nuko baciye babankurira kumwe we yarayavunitse n'ukuguru mbere namuzindukanye kwa muganga yaguwe ko n'amatafari
kumwaniwe ku mutumba wa Nyabiraba aho twamusanze n'umwana mu minwe ariko ararondera utwo akinjika arise niko ibitanga agira ati
intege zavunitse zo kurondera twonya nta gasome nkironko urubura rwarakishe turengarenga twaratwawe n'agasoma nateye twaratwaye twose anacyo ndonka fungurira abantu
ayo makuba yarateye abanyagihugu bo muri iyo komine aremezwa n'umukuru w'umutumba wa Yanza ahababaye gusumba handi Ndikumana Roza ni umukuru w'umutumba wa Yanza atangura tubwira icakozwe mu nyuma y'iyo mvura
naragenda saba patri mukuru w'Inyabiraba niwe yamfashije kugira ndonke aho nshira abo bantu ndabafasha gushomba ibintu vyononekaye na ibintu vy'ibitungwa vy'inkwavu vyari mu nzu vyose nasanze ari mivyimba ntibagira ikintu na kimwe ivyari vyimbiye mu nzu vyose vyacitse amazi z'abivyombo amasahani yamenwa n'ibihome vy'inzu imirima rero kuva kugacimbira imihama kigarama hose nta murima n'umuhari ibiharage vyose bijyamye nk'imivyo kabiri hasi
abanyagihugu basaba leta n'abagira neza kubagarukira ko kuko batabona uko bagiye kubaho nayo mu ntwaro bamenyesha ko bariko baregeranya ivyononekaye kugira ngo bashobore kumenya ico bufasha abanyagihugu Inyabiraba muri komine ya Gishubi intara ya Gitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Urakoze Fidel kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi abanyororo amajana 740 barekuwe mu ibohero rikuru rya Mpimba riri mu gisagara cha Bujumbura kubera ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Muri abo abarenga amajana 4 bari mu bari bafashwe kubera kwiyamiriza gusubira kwitoza kwa president Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Byinshi kuri iyo nkuru turabishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Raymond Nzimana.
Kiretse abari bamaze gucigwa imanza bari basigaje kiringo gito kugihano baciriwe cyanke abari bamaze ikiringo kitari gito mu ibohero nabagirizwa ubusuma butandukanye abandi barekuwe nabagirizwa gushaka guhunga abanyu mutekano kuko biyamirije gusubira kwitoza kumukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Umushikiranganje w'ubutungane Emery Rantine Kanyana yemeje ko abagera ku majana 4 bari muri uwo mugwi barekuwe yabatekereye impanuro acasaba abo basanga mu mihana kubakira neza
kamajana na 50 mureko uno munsi mwari muri urya mugwi bajya batafashwe bashobora kuba bibaza bati twobandanya byokunda simwabwire ngaho ingene hameze ntaze have biyumvira ko bahaje byoroshe kandi ngwimisi igisuma ni 40 nta muntu umwe azobundabunda ahumbwa abanye umutekano ngo atere intambwe none umutekano urasasagaye kumusaga mu nyakabiga mu kibitoke eka igisagara kiratekanye n'igihugu cyose mugende mutekanye uko nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cyacu benshi bari betereye muri kijya gihe yahagurutse akabagirira ikigongwe mwese n'abarundi bose bahamagariwe kubafasha gusubira mu ruhongore mugende mukore imigambi y'iterambere.
Ijwi rya Amerika yegereye bamwe mu barekuwe bemeza ko bagiye guhanurana no kubana neza n'abandi. Ejide Niyongabo yarasigaje umwaka w'igifungo yemeza ko yari imbohe ya politike kandi atarota hungabanya umutekano w'igihugu n'ahari byo yagirijwe.
Mu byo nagirizwa yuko ndi mu bahagwanije kiringo cha gatatu cha Petero Nkurunziza bivuga rya twaziye bimanda nkaba nakorera munari mu nyakabiga nari mu bandi hanyuma araheza kipolisi kiramfata kiraheza kirashikana mu tungane ndapfungwa none naho ndashimye ko nacyo gwigongwe mu bandi nari mu nyapolitiki mu bandi twe nta mutekano tuzohungabanya kuko nakari nta twahungabanije twagiye muri manifestation gusa hanyuma tereza turafatwa kumvise impanuro z'umushikiranganje twarumvise impanuro twagiye turahabwa n'abantu tukiye kwigenza neza mu muryango dufashanye duhanurane irisi ibohero ni bohokero tugiye guhanura nagati yacu umuntu yigenze neza mu gihugu ufashanye n'abandi.
Mu ijambo giwe urongo ibohero rikuru rya Mpimba yemeje ko ibitigiri by'abanyororo biri muri iryo bohero bikiri murengera kuko risigayemwo abagera ku 3,816 kandi ryategerezwa kwakira abanyororo 800 agasigura ko kudindiza imanza ari vyo bituma ibitigiri by'abafungwa bitagabanuka. Atanga akarorero k'abamara imyaka 15 batarumvirizwa mu butungane.
Igisata kijejwe amategeko caregeranije amadosiye arenga 600 yadindiye atariko atera imbere muri abo hari habamaze imyaka myinshi gushika no ku myaka 15 bakiri ku mutahe ubahagarika gusa kimwe bita mandadare batararenguka imbere y'ubucamanza ngo bumvirizwe.
Deo Bigirimana asaba ko abacamanza bo kwishikira muri iryo bohero kugira ibitigiri bigabanuke. Mishiramwe nabariza naho bashime kigongwe cy'umukuru w'igihugu Jean Marie Nshimirimana arongoye iryo shirahamwe hari cyo asaba ubutungane bw'u Burundi
ko mu munyororo atariho abantu z'abantu ahubwo hofatwa izindi ngingo zantaye zo kumugina zikagaruka hakagaruka bya bintu by'abantu byo kumvikane mu mfungire ku matelefone kurenganya abantu mwishiramwe ntabariza tukaba tutabiha ikibanza 3,000 hari hagenewe abantu 800 murumva nubundi ko hakiri impinga ndende kugira agateka k'abanyororo kagende neza twipfuje yuko byabihano mfungura gifungo kuhera ku myaka 5 amabohero hakaza abantu by'ukuri bamaze gucirirwa imanza.
Umushikiranganje w'ubutungane yemeje ko abanyororo 2,800 bamaze kurekugwa kubera ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Muri abo ibice 90% by'abana bari bafunzwe bakaba baratezuriwe mu ibohero rya Mpimba. Abanyororo basigaye muri iryo bohero 5,525 nibo bamaze gucirirwa imanza mu gihe 2,289 imanza zabo zitaracibwa. I Bujumbura, Raymond Nzimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Raymond kuri iyo nkuru. Buramatari w'intara ya Kirundo ahamagarira abanyakirundo cyane cyane abakenyezi n'abigeme kwitaba imyiyerekano yo kwiyamiriza umurongozi mushasha wa sentare mpuzamakungu kuri uyu wa gatandatu. Ivyo bivugiye mu birori vyo kwigina umunsi mpuzamakungu hariwe abakenyezi kuri uyu wa gatanu. uherutse gushingwa amabanga y'ikurongora yo sentare yagirije ko aherutse gushikiza ibinyoma ku Burundi. Inkuru turayigaruka ko mu makuru yacu ata Unumanya wa makuru yinkino yo mu mpera zindwi avuga mu karere k'ibyaga binini duhere mu Burundi aho mu mpira w'amaguru iruhande y'ihiganwa ry'igihugu abarundi biteze ibizova mu rukino ruzobera ejo kwa gatandatu mu gihugu cya Sudani ruzohuza Olympic Star na Al Hilal yo muri Sudani. Mu mpira w'amaboko volleyball hategekanijwe demi-finale ya na finale ku rwego rw'igihugu. Umenyesha makuru wacu Evariste Nziko Banyanka ari ku telefone. Wiriwe Evariste?
Mwiriwe neza Fidel.
Wodu chira kumayange vijerekeye ayo mahiganwa?
Ego amahiganwa na chane chane higanwa jijikombe mhuza mashira hamwe cha Afrika kubdula kafe kubdula konfederasyon nuko umugwero fixa umugurundi muri kino gihe uri mu gihugu cha Sudani ya hawa gegu kina urukino kogu ishura uzo kine jo kumosi wakata natu numunguyo Al-Hilal obede unga mu gihugu cha Sudani ni nyuma ya horero murukino gwambere gwabere ye Muntara Ngozi yo miguyo se yari anganije ubusa kubundi umupira w'amaboko volleyball naho jo kumosi wakata natu hake nijuwe inkino zo mucaka birikirangiza zizohuza imigwi ine mu bagabo kugwo gihugu nine mu bakenyezi kugwo gihugu muri yo migwi rero uko ari umunani yose imigwi indwi yose niyo mu gisagara cha Bujumbura mu gihe umwe ari wo mu gihugu hagati inkino za nyuma rero finale bikabitekanje ko zizosha ziba ku munsi wa Mungu no kuvuga finale ku bagabo na finale ku bakenyezi.
Urakoze yarumumenyesha makuru wacu Evariste Nziko Banyanka idonido kuri inkuru tuzoyumviriza makuru yacu inkino yo mu mpera zindwi.
Ijwi rya America mu kirundi kinyarwanda tujye ni Kigali naho amakipe abiri y'u Rwanda APRFC na Rayon Sport baritegura imikino muri izi mpera z'icyumweru mu rwego rwa Afrika nyine. Turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude we wiriwe neza?
Mire neza Thomas.
Bihagaze bite aya makipe APRFC na Rayon Sport bari kwitegura gute?
Nije koko imikino irimo iritegurwa ku munsi w'ejo ikipe ya APRFC izaba yakira ikipe Joliba FC muri Mali n'umukino nyine wo kwishyura muri Coupe de la Confédération cyangwa se mu gwatanira igikombe cy'umuzamashyiramwe w'umupira w'amaguru muri Afrika. Tubabwira ko umukino ubanza abere Bamako ikipe ya Joliba FC yari yatsinze APRFC igitego kimwe ku busa. Mukino rero ukazabera ejo kwa gatandatu ku Stade National Amahoro Iremera guhera saa 9 n'igice. Hanyuma Rayon Sports yo izaba na ifite urugamba rutoroshye aho igomba kujya guhura n'ikipe Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo muri rya rushanwa ry'amakipe yabaye mbere iwayo League des Champions muri Afrika. Mukino ubanza mbibutsa ko amakipe yari yanganyije ubusa ku busa. Mukino rero wabere ku Stade Amahoro Iremera. Aha rero umukino ukazaba ku cyumweru muri Afrika y'Epfo guhera saa moya z'ijoro ku isaha ya Kigali.
Niko se Jean-Claude, APRFC yatsinzwe 1-0 muri Mali mu mukino ubanza. Ubu ngubu hari icyizere mubona ifite yuko yiganzura Joliba?
Icyizere mbere na mbere cyo kirashingirwa ku mutoza w'ikipe ya APRFC, umutoza mushyashya witwa Petrovic wigeze no kwitoza minsi yashize akaza kwegura akaba yaragarutse mu ikipe. Avuga ko experience afite ishobora gutuma yatsinda ibitego bibiri. Ntabwo ariko umuntu yavuga ko ari ibintu byoroshye, cyane cyane ko burya kuba yaratsinzwe igitego mu mukino ubanza ni ibintu bishobora kwimerera nabi mu gihe Joliba yayibanza igitego, kuko nk'ubu ngubu bigize gutya bigatungurana Joliba ikabanza igitego ihurizo ryaba rikomeye ku buryo APRFC yaba isabwa ibitego bitatu. Ni ukuvuga ngo irasabwa gutangira isatira ariko yirinda ko n'izamu ryayo baritokoza. Rayon Sports yo ndatekereza ko nayo mu mpira w'amaguru burya ibintu byose biba bishoboka, ariko kuba yahangamura Mamelodi Sundowns ikaba yayitsindira iwabo na akazi katoroshye twavuga ko ari nko gutera umusozi. Ariko nyine abakunzi ba Rayon Sports ndetse n'abandi bayifuriza gutsinda barumva ko bishoboka, ariko nk'abakurikirana ibyo mpira w'amaguru umuntu abona ko binabaye byaba ari bitangaza.
Dusoza kuri APRFC na Joliba, tuvuge ko APRFC itsinze igitego kimwe nayo ku busa, byagenda gute?
Bigenze gutyo, ubwo no kuvuga ngo ni kimwe ku busa, ari nako biba byaragenze ibama ku mukino ubanza. Igiterano cyaba ari kimwe, ni ukuvuga ko bakiranurwa na penalty, bahita bakurikizaho penalty na ya minota bajya bongeraho muri amarushanwa ya CAF. Ntabwo ijya yongerwaho iyo banganyije meme score cyangwa se igiteranyo ibitego bingana umukino ubanza no kwishyura bimeze kimwe, ni ukuvuga ngo ni penalty nta kindi.
Jean-Claude Munyandinda, urakoze cyane rero ubwo ngubwo uzaduha amakuru arambuye imikino irangiye. Urakoze.
Murakoze neza.
Weekend nziza kandi.
Amakuru rero nibiganiro twari tubafitiye kuri saha nibugera kuri radio Ijwi rya Amerika mari kumwe kuri micro na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi Fasira ari ku buhanga bw'ibyuma na engineer bafatanije mwese rero uko mungana turabashimiye cyane mugiro y'icyende nziza murakarama.